Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Muri Kongo abanyamurenge babarirwa muri 400 ubu barimo guhunga ibitero bya mayimaye.
Bamaze kuturasa, turikonera mu bibira, turakomereka, abana barakomereka, amahuza arashanyuka, ibintu biratakara, turaje, tuza duhunga, tugenda duca izindi nzira zinkikira.
Uwo ni umwe muri abo banyamurenge havuga ibyababayeho. Iyo ni imwe mu nkuru tuza kugerageza ku buryo burambuye mu mwanya, mugume hafi ya radio yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, baramutse neza.
Mwaramutse Jenny. Igihugu cya Mexique cyo kuwa mbere cyarafashe ingingo yo guha ubuhungiro bwa politike wahoze ari perezida wa Bolivia Evo Morales. Amakuru yatangajwe n'umushikiranganji wa Mexique ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Marcelo Ebrard. Ebrard yashikirije ko leta yiwe yabisabwe na Morales ubwiwe. Yavuze kandi ko Mexique kuva kera cyamye ari igihugu gikingira abarondera ubuhungiro. Kuva kuri uwa mbere ejo, Bolivia nta mukuru w'igihugu gifise. Abahabwa gusubirira Evo Morales nibwirizwa shingiro ry'icyo gihugu, bose bakaba baratanze imihoho. Kuri iyo nkuru nyene, Leta Zunze za Amerika irashima itangwa ry'imihoho rya perezida wa Bolivia Evo Morales, ariko igahakana ibivugwa n'ibihugu bitari bike birimo Mexique ko yakubiswe coup d'etat. Perezidansi ya Amerika yashikirije ko ibyabaye muri Bolivia ari ikimenyetso gikomeye ku mareta nka Venezuela na Nicaragua ko demokarasi hamwe n'ubushake bw'abanyagihugu bizokwama bitsinda. Ariko Mexique yasobanuye ko ukwirukana Morales ari coup d'etat ya gisirikare, aricyo cyatumye Mexique yemera kumuha ubuhungiro. Bisabwe na Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu nka Brazil, Canada, Colombia, Peru hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Amerika kuri wa kabiri basaba ko haba inama idasanzwe ku biriko birabera mu gihugu cya Bolivia. Igihugu cya Turukiya cyarakuye mu gihugu umunyamerika hamwe n'umunyadenmark barwanye ku ruhande rw'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu, akaba ari umugambi wo gutahukana iwabo. Abarwanyi bose b'abanyamahanga bafungiwe muri Turukiya bagwanye ku ruhande rw'iterabwoba. Umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri Turukiya, Ismail Katakli, yavuze ko Turukiya ishobora kuzokwirukana abandi badagi 9, Abafaransa 11 hamwe nabo muri Ireland 2. Ibi bayi haheze indwi nkeyi. Umushikiranganji wa Turukiya w'intwaro mu gihugu hagati avuze ko Turukiya atari hoteli y'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiyisilamu. Bombe zitatu zaraturitse mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya zica abantu bashika 6 nk'uko byashikirijwe n'abajejwe umutekano muri ico gihugu. Abajejwe umutekano bavuze ko ico gitero cejo kuwa mbere cyabereye mu gisagara ca Kamishli kigenzurwa n'abakirde cakomerekeje abantu 22. Ishyirahamwe ry'Abongereza riharanira agateka ka muntu rivuga ko imodokari 2 zitezwemwo bombe hamwe n'ipikipiki arizo zaturiritse mu isoko ihurumbirwa n'abantu benshi. Nta muhari gushika ubu uriyitirira izo bombe. Hano muri Amerika, kompanyi Boeing yashikirije ejo kuwa mbere ko yiteze ko indege zayo zo mu bwoko bwa Max 737 zigiye kwemererwa n'urwego rwa Amerika rujejwe urujya n'uruza mu kirere gusubira mu kirere mu ndwi ziri imbere. Mu ndwi iheze, ikompanyi Boeing yari yavuze ko izo ndege zayo zishobora kwemererwa kuguruka mu mpera z'ukwezi kw'12. Gushika ubu indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max ziracari ku butaka kuva aho indege ya Ethiopia igira isanganya imaze umwanya muti ihagurutse hafi ya Addis Abeba ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu, ihitana ubuzima bw'abantu 157 bose bari muri yo. Boeing ikagirizwa ko yaguruye indege zifise utunenge mu bijanye n'ubuhinga bw'ivyuma. umushika zamanza mkuru wa sentare muza makungu mpana vyaha yilahe sepei yaragabishije jo ku munsi wa mbere abagize uruhara mu ntureka muri Gine asaba leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo gusubira mu biganiro inyuma y'imyerekano yavuyemwo ugusesa amaraso Fatou Bensouda aragabisha umuntu wese akora canke ariko arahimiriza ubwicanyi ko azokurikiranwa n'ubutungane mpuzamakungu muri rusangi abasivile bashika kuri 16 hamwe n'umupolisi bakaba bamaze kwicwa muri iyo myerekano n'imidugararo bibera muri ico gihugu ca Gine.
Arakoze mugenzi wacu warizi bigira imana kuri aya makuru ni kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Amakuru mwayakurikira kandi ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com kuri Facebook no kuri YouTube. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresha adresse yacu ya email radio@gmail.com. Mwatugezaho rero ibitekerezo, ibibazo, ibyifuzo kugira ngo turusheho gukomeza kubanogera. Uyu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere mbayikaze kuri radio yanyu muri iki kiganiro iwanyu mu ntara. Duhereye mu Burundi, urugaga rw'amashyirahamwe akorana n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI, Coalition Burundaise pour la CPI, ruri kumwe n'urugaga rw'abanyamakuru b'Abarundi bakorana na CPI, ari rwo Réseau des journalistes burundais pour la CPI, batangije umugambi wo gusobanura amategeko agenga abakorewe amabi kuva mu 2015 n'uburyo bitwara muri urwo rukiko. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri mu Rwanda.
Izo nani zibiri ugwa mashirahamwe yigenga akorana na sentare mpuzamakungu mpana vya CPI, Coalition Burundaise pour la CPI, hamwe n'ugwa abanyamakuru b'Abarundi bakorana na CPI nyene, Réseau des journalistes burundais pour la CPI, zibona ko abakorewe amabi atandukanye mu Burundi yakozwe ko amatohoza na CPI bakwiye kurenganurwa. Maitre Lambert Nigarura atwara urwo runani rw'amashami yigenga CPI amenyesha ko iryo sekeza ryatangujwe rigamije gusigurira abakorewe ayo mabi uburenganzira bwabo n'ingene bo kwitura CPI.
Rikazotuma dushobora gusigurira abakorewe ibyaha n'imiryango yabo uburenganzira bafise imbere yo sentare. Amategeko abakingira kuko barakeneye gukingirwa kumenyeshwa ingene yose ntarikora amategeko akingira abakorewe ibyaha n'imiryango yabo bakamenya n'ikibanza bafise mu kugira ngo ukuri kuja habona ni nabo mbere bakorewe ibyaha ni nabo babonye ububabare ni nabo bafise ibyemezo bihagije ikambere bashatsi barakurikirana bo nyine ingena bigenda muri sentare canke bagaha uburenganzira abashingwamanza kugira ngo babaserukire.
Anabahamagarira kuja hamwe bakibumbira mu mashirahamwe.
Tukabasaba nuko bazoba bashizeho amashirahamwe bahurikiramwo kugira ngo bashobore guterera, bashobore kugumana bavugana n'ibiro n'iyandikwa ry'imanza ry'iyo sentare ekambe n'ibiro by'umushikiriza manza kugira ngo ukuri kuzoja habona. Bizonafasha yuko bari mu mashirahamwe bashobora kuja hamwe n'abo mu bindi bihugu ivyahuye n'ingorane nk'iziko ziba mu Burundi, ahantu bavuga muri Cote d'Ivoire canke muri Central Africa, aho bariko bagerageza kuja hamwe bose kugira ngo bashirahe urwego ku rwego rwa Afurika ruheza rukabafasha rukongera rugatuma bavugana bahanahana ivyiyumviro kubiba vyarabashikiye.
Abenshi muri abo baramaze no gutwara ibirego muri CPI banatangayo n'amakuru akwiye kuba bakoreye amabi n'ingene ayo mabi yakozwe. Bavuga ko inyuma y'imyaka ibiri CPI iri kwirakora amatohoza biteze kuronka ubutungane vuba. n'umwe muri bo. Ijwi rya Amerika ryashimye guhindura amazina yiwe, twamwise Baltazar.
Ntitwarambiwe na gato, turafise icyizere cyinshi k'ubutungane twabuze mu Burundi tuzoboronka imbere ya sentare mpanabyaha mpuzamakungu CPI, kuko murazi k'ubutungane mu Burundi ari igikoresho cya Leta. Nkako ku byaha byose by'agahomerabunwa byakozwe kuva mu kwezi kwa kane 2015, nta matohozwa za namwe yigeze akorwa ngo abakoze ibyo byaha bafatwe bahanwe hisunzwe amategeko.
Abo barafise n'ubundi mwitwarariko.
Turizera cyane ko mu minsi iza abakoze ibyaha mu Burundi bagiye gusohorerwa imitahe mpuzamakungu, aribyo bita manda yo kubafata bahanirwe ibyaha bakoze. Kuko na kare baca umugani mu Kirundi ngo burira ntibutera ku mpeshi.
Umwe mu bashingwamanza bafashije abo bantu gutwara ibirego n'amakuru muri CPI yemeza ko igikorwa kigeze kure. Amadosiye arenga 1,600 aramaze gutangwa. Maitre Armel Niyongere.
Uburo bariko bumviriza iyo miryango n'abo bahohotewe ubuzima n'abandi baza nk'ibyabona, abo baba barabonye ubwicanyi buriko burakorwa, abo baba bakora mu nzego zitandukanye za Leta kugira bishobore gufasha biha umuco iyo sentare mushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ibyaha byakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha, araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha akagira nabo ashengeza mu butungane. Nico gikorwa barimwo rero tuvye nk'abashingwa manza turiko turobananya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ivyaha vyakozwe. Hariyo bafashwe ku ngufu cyane cyane abakenyezi n'abigeme, hariyo amadosiye y'ihoterwa rya kiremwa muntu, hariyo amadosiye ajyanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi ukabije.
Leta y'u Burundi yo yibona ko ayo matohoza ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI atanakimaze gucikako kuko itagikorana n'iyo sentare haraheze imyaka ibiri. Uyu n'umushikiranganji w'ubutungane Emero Rantine Kanyana yabivuze aheje gutangaza ko u Burundi bukuye akarenge muri iyo sentare.
Amategeko mpanabyaha y'u Burundi aravuga neza kuko icyaha cyihonya bwoko ibyaha by'agahomenabunwa n'ibindi byaha byose iriya sentare yotegereje kujya gukurikirana hamwe igihugu kitabikurikiranye biri mu mategeko. Dutegerezwa kumenya yuko icyaha nk'icyo gishyitse mu gihugu uteza kubikurikirana. Duhiriwe duhishije nta byaha byihonya bwoko byabaye mu Burundi nk'uko babivuga, nta byaha by'agahomenabunwa byabaye ngaha nk'uko babisigura. Kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza. None murabona ko tuvuye atarubanza turagira.
Iryo sekeza ryatangujwe kuri uyu wa kabiri rizomara amezi atatu. Abaritanguje bemeza ko bazokora ibishoboka byose kugira ngo ico kiringo kizohere ubutumwa bwabo bwashikiriye abo gyega bose, baba abiciwe ababo, abanyururijwe ababo, abahohotewe n'abafunzwe, maze bamenye amategeko abubahiriza uburenganzira bwabo n'ingene bitura amasentere mpuzamakungu nka CPI. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Clavier Niyonkuru. Tukivuga ku Burundi, abantu 30 bo mu mugambwe CNL nibo bamaze gufatwa n'abajejwe intwaro n'umutekano mu ntara ya Ngozi kuva ku cyumweru. 21 nabo muri komine Marangara, 7 nabo muri Gashikanwa, na 3 bo muri Nyamurenza. Baragirizwa rero guhungabanya umutekano w'igihugu, bo bakavuga ko bazira ibyiyumviro bya politiki. Inkuru dushikirirwa n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda, Desire Hatungimana.
Byose byatanguye kuri Uwimana aho haramutse hugurwa ingoro y'umugambwe CNL w'umushingamateka agatongwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ku mutumba agasezerwa muri komine ya Nyamurenza. Nk'uko inkuru ziva muri uwo mugambwe aha Nyamurenza zibivuga, abo basenere bageze ku mitumba ya Shoza na Bitare ihanura bibe na komine Kiremba agatongwasa asanzwe avukamwo, basanze imbonerakure ziri kumwe n'abajejwe intwaro kuri iyo mitumba babategereye bitwaje imipanga, amacumu n'ibihiri. Baciye batana mu mitwe, ku mpande zose barakomereka. Muri aba bakomeretse harimo umukuru w'umutumba Shoza ava mu mugambwe CNDD FDD, akaba yahavuye ashikanwa kwa muganga mu bitaro Kiremba cya Ngozi ari kumwe n'abandi mu modoka ya mustanteri wa komine Kiremba. Naho umukuru mugambwe CNL agatongwasa yari ishikiye aha Nyamurenza, iyo ngoro ntiyabaye icugurwa kubera izo ntureka. Inkuru dukura aha Nyamurenza nuko mu gutaha abari baje muri ivyo birori bava makomine ahantu bibana nyamurenza ahategezwe kubera ivyo birori batorohewe basanga mu bibanza bitandukanye bategerewe nimbonera kure za CNDD-FDD bagaca batana mu mitwe abakomereka bakabandanya kwiyongera ku mpande zose. Uwitwa Nestor Nsengiyumva umunywanyi wa Senere yakubitiwe ku mutumba Ngoma n'ubwo gwaruka gwa CNDD-FDD nkuko abo mugambwe Senere babitumenyesheje yarayitavye Imana mu bitaro bikuru vya Ngozi. Inkuru dukura mu bajejwe intwaro ahenya murenza zivuga ko muri Senere bari basabwe ko mu kugurura iyo ngoro y'umugambwe ku mutumba gasezigwa hoza gusa abanywanyi bava muri iyo komine ariko babirenga ko bakaba ari cyo gituma abarongoye umugambwe Senere muri izo komine za Marangara gashikanwa na nyamurenza n'abandi bariko barafatwa ngo babazwe kuvyerekeye umutekano wahungabanye muri Senere bo Ingozi bavuga ko CNDD-FDD idashaka ko bakora ku mugaragaro. Bamenyesha ko bagoma baburabuzwa mu kubasinzikariza ubuzima bakabasamburira amazu n'ibindi kubera abanywanye binjira ari benshi bikabatera ubwoba. Bagasaba ajejwe intwaro n'umugambwe uri ku butegetsi guhanura abanywanyi babo bareke n'abandi bakore kugira binjire mu matora mu mahoro. Abajejwe intwaro n'umutekano mu ntara ya Ngozi ntibashimye kugira icyo bashikirije kuri abo banywanyi 30 ba Senere bafunzwe. Ahandi havuga kutihanganiranira ni muri komine Rango y'intara ya Kayanza abanywanyi b'umugambwe Senere bavuye mu nama inama yarizwi n'abajejwe intwaro bategerewe n'ugwaruka rw'imbonerakure rurabakubita bane muri bo barakomereka babasigari yondo yondo muri Senere bagatangazwa no kubona ivyo biba ku mugaragaro abajejwe intwaro babona ariko ntihagire ibihano bifatwa. Basaba abajejwe intwaro n'umutekano kubahiriza umutekano w'abanywanyi imigambwe yose mu gihe umugambwe uba waronse uruhusha gukorera ku mugaragaro. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Dukomereze noneho amakuru y'Ijwi rya Amerika nanone nyine mu Rwanda aho bamaze gutangira gahunda yo kwaka abantu ubutaka bwabo badakoresha uko bikwiye. Ni kubitiro rero icyo gikorwa gihereye mu mugi wa Kigali. Abashinzwe ibyo bikorwa nyine bavuga ko ari ibibanza byagombye kuba byubakwamo inzu zigendanye n'umurwa mukuru u Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Ibibanza ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko bigomba kubakwa byanze bikunze n'ibyegereye imihanda migari hano mu murwa mukuru u Rwanda Kigali. Busobanura ko mu bihe bitandukanye banyirabyo bagiye bibutswa ko bagomba gukoresha ubutaka icyo bwagenewe. Icyiciro cya mbere kirareba bo kuva mu mwaka wa 2013 kugeza 2018 na n'ubu ibibanza byabo bitubatse. Umujyi wa Kigali uvuga ko abo ntacyo bibwira nk'uko bisobanurwa na Bwana Ernest Nsabimana, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo.
Hari iyo twavuga ko biri muri red zone, abo ngabo ni abantu bibukijwe inshuro zirenze nye cyangwa eshanu banarengeje na n'ibyo director of urban planning yahoze avuga icy'amategeko ateganya. Abo bantu ni ukuvuga ngo baribukijwe, so ni ukuvuga ngo nta kintu bigeze bakora. Abo ngabo niho twashyira muri iyo kategori. Ni ukuvuga ngo muri make umujyi warabaganirije ibyo bagombaga gukorerwa barabikorewe, bandikiwe amaretera biyibutsa, ariko ukabona mu by'ukuri nta kintu na kimwe bibwira.
Kimwe mu bitumye ubutegetsi bwongere cyafatwa nk'igitutu mu gukaza ingamba n'izi nama mpuzamahanga ziri kubera i Kigali mu Rwanda mu bihe bitandukanye, ndetse harimo n'izaba mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha izahuza ibihugu bisaga 50 byo mu muryango wa Commonwealth bivuga ururimi rw'Icyongereza.
Ariko ntabwo ari ibintu tuvuga ngo tugiye kubitangirije, ahubwo byaratangiye. Nuko gusa turimo tubishyiramo imbaraga zidasanzwe. Ikindi kandi no mu rwego rwo kwitegura inama hari biba bigomba gukorwa nk'inama azira nama mpuzamahanga, hari biba bigomba gukorwa nawe ufite umushyitsi mu rugo wawe, angira ngo yaje mu rugo wawe, hari ibyo ugomba gukora kugira ngo abyibura hase neza kurushaho.
Kuri injiniya Fred Mugisha ushinzwe yubahirizwa ry'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali avuga ko itegeko ry'ubutaka risobanutse.
Iyo maze imyaka 3 udakoresha ubutaka nk'icyo byagenewe, ukaba nta mpamvu n'imwe ifatika ihari yatuma utabyaza umutaka umusaruro ubwo butaka leta irabukwambureka kubisubiza, ari nabyo twatangiye gukora.
Injiniya Mugisha akavuga ko uretse n'ibibanza by'abantu ku giti cyabo bashobora kwamburwa igihe batabikoresheje neza uko amategeko abiteganya, ngo itegeko ntirigenekereza ku butaka bwa leta.
Ngira ngo leta iyo ifite ibibanza ikikora ni ukubyubaka cyangwa se ikabiha prive. Niba ari ubutaka bwa leta niba bwubake cyangwa se ugurishe kuri privé bwubake nk'uko byagiye bikorwa ku masoko hirya no hino, cyane cyane isoko rya Gikondo mwavugaga ngira ngo retaritere cyamunara abafatanyabikorwa bararigura.
Ikindi cyumvikana muri uyu mugambi nuko abantu bafite inkuta ziri ku mihanda migari bagomba kuzivugurura bijyanye n'amategeko, gusa leta ikavuga ko abo bizaboneka ko batayifitiye ubushobozi zabyikorera. Kugeza ubu umujyi wa Kigali muri rusange urabarura amaparisere ari hagati ya 50 na 100 asabwa kubakwa. Ubutegetsi buravuga ko hari ibibanza bisaga 20 banyirabyo kubera inshuro bagiye bibutswa ko bagomba kubyubaka ntihagire icyo bakora bashobora guhita babyamburwa. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru, Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona basabwa kugira icyo bakora ku bibanza ubutegetsi bwita ko birushaho gutera umwanda umujyi wa Kigali. Hanze yo kuba bavuga ko biteza umwanda umurwa mukuru, ubutegetsi bunavuga ko bishobora kuba indiri y'abagizi ba nabi. Ijwi rya Amerika izakomeza kugerageza gushaka abarebwa n'uyu mwanzuro w'umujyi wa Kigali. Mu mujyi rwagati haragaragara ibibanza bizitiye ariko wateramo ijisho bikaboneka ko byahindutse amatongo kandi bikikijwe n'imiturirwa. Hari kandi n'izindi nyubako ubutegetsi buvuga ko ba nyirazo bagiye bazubaka bageramo hagati bagahagarika imirimo yabo. Biruko mu gihe harimo izubaka ugasanga hari ibice byazo byabuze ababikodesha. Ubutegetsi bukavuga ko usabwe kugira icyo akora ku butaka bwe iminsi 90 ikihirika nta mpinduka abagomba kwamburwa ubwo butaka. Nta gihe ntarenga ubutegetsi buvuga ko ibi byagombye kuba byarangiye. Intumbero y'ubutegetsi ni ukugira umujyi usukuye kandi utekanye. Aha bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric bagira ubusa, ndagushimiye. Tuve mu Rwanda tunyarukire gato hakurya y'umupaka. Kuri wa kabiri tariki 12 ukwezi kwa 11/2019 umujyi wa Uvira hanze hageze impunzi z'abanyamurenge barenga 400 bavuga ko barimo guhunga ibitero bya mayimayi bimaze icyumweru bibibasira muri grupa ya Bijombo iri muri teritwari ya Uvira intara ya Kivu yepfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira yaganiriye n'izo mpunzi zirimo guhunga.
Twebwe turahunze twatewe na bamayimayi baturutse ahantu hatandukanye, baturutse kuri Karunga, baturuka mu Bijombo, baturuka mu Masango, baraduteye badutwekera amazu, batunyaga inka, batunyaga ihene, batunyaga ibipfura, bica abantu. Ibintu byinshi byarangiritse, abantu barapfuye, abandi barabuze, n'ubu ko turagenda twangara turahunze. Abantu babishe kuri Kirumba, abantu benshi aho mugahuna barabishe, aho zagatanga barabishe, aho hantu hose bamayimayi bakoze izo bintu
twabaga mu bihuru mu mashamba, abagore n'abana imvura ikabasangayo bakicara bagasukana bakadutera inka zikatugenda n'ibyo kurya bitugoye.
Mu muhana wacu wo kuri Kirumba hapfuye abagabo bane n'abagore bane. Abo bagore bo tibapfuye barabafite n'ubu tibaranabishye baratetswe baracyabafite n'ubu n'abo bagabo bane barabatemaga inka zose zo intama, ihene, inkoko, ibigori, ibijumba, ibiharage nta kintu dufite.
Ikibazo ejo twavuye muhira ni saa moya ngo tugeze saa mbiri tugeze ahantu mu bijige barahaturasira bamaze kuturasa turikonera mu bibira turakomereka abana barakomereka amahuza arashanyuka ibintu biratakara. Turaje tuza duhunga tugenda duca izindi zira zinkikira, turaza dushyitse imbere kandi twumva amasasu ahura n'abasaza baje kareba, abasaza babakubita imbunda zirabatema.
Iyo twaraje turi guhunga tubaze tugere ahantu hari ku gasoko nyine tugura ibyo kurya by'abana duha tubagaburira, tumare kugaburiraga abana tuhesega abana turaje tugerege hepfo mu gisambu twinjiye dusangaga bamayi baje baradutegama batangira kuguma kuturasa amasasu menshi kujya baba baturasaga turahagaze, kuko duhagazega batangira kuguma kutwambura amahuzu baratunyaga n'ibintu byose n'amakarite yaragiye nta kintu dufite. Mu marega abagira neza baraza baradutabaraga badukura muri icyo gisambu twari turimo, nibo bajega kudukuraho barirukankaga bangaruriraga abantu batu bapfuye ndabafite babanshikijeho n'injoro.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru arakomeje. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rifatanije n'umuryango Norwegian Refugee Council ryatangiye guha imyambaro Abarundi n'Abanyekongo batuye mu nkambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Hari hashize imyaka irenga ibiri badahabwa imyenda. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin uri muri Tanzania yaganiriye n'izo mpunzi zimubwira uko zabyakiriye.
Turashima kuba ishyirahamwe ryitaho impunzi UN ryatwiyumviriye ko rikaturosa impunzu.
Uwo mugambi wo kuronsa impunzu impunzi utanguriye mu nkambi ya Nyarugusu, hama uzoherukira mu nkambi za Nduta na Mutenderi. Buri muntu waronswa impunzu zitanu, kiretse abatararonswa guhungiro bo bazirabisha amaso gusa. Impunzu ni kimwe mu bibazo usanga bihambariye impunzi, cyane cyane abana, kubera kenshi usanga biyambariye impunzu zicafuye cyane. Kibure bagulitse abana b'abahungu bo kenshi biyambarira igisweta kinini gifuka mpaka munsi kubera atabutura baba bafise. Bamwe mu bahaye ikiganiro ry'Amerika barashima kubona amashyirahamwe yarabiyumviriye ko akabaronsa imyambaro kubera hari haciye ikiringo kinini bataronswa.
Igikorwa cyo gutanga impunzu bacakiriye neza cyane kandi twaragishimye, byaraduhimbaye cyane kuba baratwibutse mu bihe byarenganye cyo mu myaka myinshi maze kurengana. Dute ko twaronka impunzu twari tubayeho nabi cyane kuko tutaronka ibintu dushobora kwifashisha mu kwambara. Kuri buri muntu turonka impunzu zitanu zitanu.
Turashima kuba ishyirahamwe ryitaho impunzi UN ryatwiyumviriye ko rikaturosa impunzu. Turashima izi mpunzu baziduhaye haheze igihe kirekire cyane. Izo rero baduhaye tukaguma twizigeze baduhaye ubu dusigaye tugenda menya. Rero kubw'ibyo turabashimiye kwigoro bagize, hanyuma twongera kubasaba bashishe kutwitaho no kwitaho n'abandi. Ubu ugira kabiri ndose impunzu kuva nshise ngaha muri no kambi.
Naho biruko harabaca badandaza ibyo bahawe batarinze kuraba yuko nabo babikeneye. Indwara, ubukene cyangwa amadeni ni kimwe mu bibazo bituma bamwe bamwe bagurisha ibyo bahawe. Ariko ku kibazo cy'impunzu cyo bazigurisha kubera hari abusanga baronkejwe izo badakeneye.
Nko ku bantu baronka impunzu bakazigurisha, hari ibituma bishika bibiri biba bitumye bazigurisha. Ubwa mbere igihe usanga impunzu bahawe zitabakwiye, ugasanga bahawe impunzu z'abana n'abari abantu bakuze, ahantu ugasanga bahawe impunzu z'abagabo n'abari abakenyezi, ahantu ugasanga bahawe impunzu z'abagore n'abari abagabo. Ugaca usanga rero muri icyo gihe kubera batakwiye kuzambara, kuko umugabo ntiyo kwambara ijipo canke umugore ntiyo kwambara ipantaro. Mu mico n'imigenzo dusanzwe tumenyereye nk'abantu bamaze kumenya Imana, si byiza ko umuntu w'umukenyezi yambara ipantaro, nayo ipantaro yo yambara mu gacizo kurenza ku yindi mpunzu. Kubw'ibyo rero birashobora gutuma umuntu ashobora kugira kugurisha impunzu kubera barose impunzu itamukwiriye. Ikindi kigira kabiri ni ubukene. Izo mpunzu zatanzwe mugabo zatanzwe harimo ahari ubukene bwinshi budasanzwe, kuko amasoko arugarwa, ugasanga umuntu ntarashoboye kuronka ukuntu ashobora kugura utujumpu kugira ngo akurakuranye ifungurwa duhabwa. Nivyo bibiri bituma umuntu ugurisha impunzu yahawe kuba arose impunzu zitamukwiye, no kuba izo mpunzu azirose nafise ubukene cyangwa utudeni cyangwa amagwara kanaka.
Impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zisaba amashyirahamwe kubandanya kubafasha mu bintu bya nkenerwa bitandukanye kugira babeho neza mu buzima bwo mu buhungiro, bibagigwe amagogo yatumye bahunga.
Nakwifuza yuko kandi nongera nsaba ko bohora batwibuka uko umwaka utashe bakaza baradufasha batwibuka, kuko impunzi mu nkambi usanga atabuzi zifise ziriko zirakora zishobora kubafasha mu bintu vyambagwa n'ibindi n'ibindi.
Icyo no basaba abantu bashe kugira ako kajyo akigoro kurushaho kuturungikiriza impunzu, yuko bo umutima bohorana bagasubira katurungikiriza izindi, ariko bazaraba ibaduhaye impunzu gatuze turaraba ukuntu tushaka kuronka impunzu zidukiye neza, kubera izindi usanga umuntu shagra gutedesha kumukira naho kweli izo mpunzu zimufashije ariko zidashobora kumukira ivanye n'ukuntu abari umugabo gasangarusa impunzu z'abagore.
Rero no kuvuga ico nsaba kuntuze kumashira hamwe nuko yogerageza n'ikindi gihe akashikira kugira kuraba akazara dufasha hakiri kare tiriwe turagenda menya.
Ubutigiri bitangwa na HCR mu gihugu cya Tanzania sigemwo impunzi z'abarundi zirenga gato 180,000 mu nkambi ya Nyarugusu, sigemwo abarenga gato 160,000 abanyekongo bo barenga gato 180,000 ubiharuro byo mu mwaka uheze 2018 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, kubw'Ijwi rya Amerika.
Iyo nkuru niyo dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mwanya. Mwakoze mwese kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma ari Audios yafatanije na Makubiri Yebaro, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mukomeze kugira ibihe byiza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.